Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinone mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi ku FM 104.3 muri beneza nchuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije ikaze makuru yaciye kuri isaha. Haraheze imyaka ibiri perezida Evariste Ndayishimiye mu Burundi agiye ku butegetsi, bamwe mu Barundi barashikiriza ukuntu babona ubwo butegetsi.
Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umugara, babwirizwa kutwumviriza bakatuyiteka dukwiriye nk'uko natwe tubibaha.
Uyu ni umushinga mateka Gatonde Rwasa arongoye Mugambwe CNL.
Umwihweze twiba tugira mu ishema turongoye ni uko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose, ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntazo z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki z'ugwaruka.
Uyo nawe ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Falcon F. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexico batuwe mu ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi ku wa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano muri Ukraine. Ayo makuru yose hamwe na yandi twateguriye ni mu kanya ntegire aho muja. Reka makuru tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexico batowe mu ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Icyo nicyo gitigiri kinini cy'abimukira bapfiriye rimwe bagerageza kwinjira ku mupaka Mexico ihana na leta zunze ubumwe za Amerika. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tim Ishimwe.
Amakuru y'ababimukira yatangajwe na perezida wa Mexico ubwe André Manuel López Obrador uyu munsi ku wa kabiri. Perezida Obrador yavuze ko umubare wazamutse ukagera kuri 50. Ababimukira bakomoka muri Mexico bari binjiye muri Amerika ku buryo budakurikije amategeko, binjiriye ku mupaka iki gihugu gihana na Amerika kandi bazanwa mu ikamyo ya remoruke itwara imizigo. Ejo kuwa mbere nibwo basanze bapfiriye mu ikamyo bari barimo mu mujyi wa San Antonio muri Texas. Icyatangajwe ko cyabaye intandaro y'urupfu rwabo n'ubushyuhe bukabije bwageraga ku gipimo cya 39.4. Kubazi ibipimo by'ubushyuhe, uyu ni umubare uri hejuru cyane. Abayobozi bo ku ruhande rwa Amerika batangaje ko nta mazi bari bafite kandi ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko mu ikamyo bari barimo hari uburyo bwo gukonjeshamo imbere. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rwa hano muri Amerika rwavuze ko rufatanije n'ishami ryarwo rikora amaperereza ku byaha nk'ibi byo kwinjira magendu, rwatangiye iperereza harebwa ko hataba harabayeho ubufatanye na polisi mu kwinjiza ababimukira. Serivisi ishinzwe kuzimya umuriro yo mu mujyi wa San Antonio yavuze ko nta mwe.
Urakoze Tim. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi ku wa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Bitegekanijwe ko iyo nama iha ishyirahamwe OTAN ingufu nyinshi z'ukwivuna umwanzi mu karere ko mu buseruko bw'Uburaya, harimo kongereza inteko n'ibikoresho bya gisirikare bikomakomeye. Ni mu gihe abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi bariko biyumvira intambwe zikurikira mu ngwano muri Ukraine. Ibizova mu nama y'iminsi ibiri y'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN izokomeza ukurwaniriza hamwe umwanzi kw'ibyo bihugu mu gihe ibitero by'igihugu cy'Uburusiya muri Ukraine byinjiye mu kwezi kugira gatanu. Perezida Biden n'abandi bategetsi b'ibihugu bigize OTAN bariko bagerageza guhindura ukugene ibintu biriko bigenda muri Ukraine, aho Uburusiya utera bugira intambwe mu buseruko bw'icyo gihugu. Perezida Biden yatangaje ko igitero cya misile Uburusiya bwakoze ku munsi wa mbere mu kibanza abantu baguriramo ibintu mu gisagara cya Kremenchuk muri Ukraine zibutsa inyifato y'ubunyamaswa icyo gihugu kibandanya kwerekana. Yatangaje ko bifatanije n'abanyagihugu ba Ukraine mu rugamba barimwo kandi ko bazobandanya gufasha Ukraine kwivuna ibitero by'u Burusiya. Biden yashitse muri Espagne mu nama ya OTAN avuye mu nama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye butunzi yabereye mu gihugu cy'u Budage.
Turagushimiye Fidel. Muri Pakistan naho ni igitero ku murugwi w'abantu bariko bakingira abanyagihugu indwara y'ubukangwe cahitanye abantu batatu. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Igitero cyabereye mu buraruko bushyira uburengero bwa Pakistan cyakomerekeje undi muntu umwe uno munsi ku wa kabiri. Ni mu gihe abandi bantu bashasha bariko bandura iyo ndwara muri icyo gihugu. Abategetsi ba Pakistan bavuga ko abo bantu barashwe mu gitondo cy'uno munsi ku wa kabiri mu ntara ya Waziristan yo mu buraruko, akana karere karimwo umutekano muke kari ku rubibe na Afghanistan. Indwara y'ubukangwe yarageramiye abana 11 muri Pakistan muri uyu mwaka, kandi bose baba mu ntara ya Waziristan nk'uko bitangazwa n'umugambi w'igihugu ujejwe kurandurana n'imizi yo ndwara. Nta murwi n'umwe witiriye ico gitero buno nyene shami gishyirahamwe vy'amakungu ONU gitaha abana UNICEF kiyamije ico gitero ikaba gifatanije n'imiryango y'abapfuye mu kuvuga ko bari mu ntwari ibihumbi n'ibihumbi bariko bakora batiziganya kugira bahagarika indwara y'ubukangwe. Intagondwa z'abayisilamu zikorera mu ntara ya Waziristan yo mu buraruko ziragwanya utwigoro tukuzimanganya indwara y'ubukangwe. Afghanistan na Pakistan nivyo bihugu bibiri aho indwara y'ubukangwe ibandanya kumugaza abana, naho ibiharuro vy'abakongatazwa n'iyo ndwara byagabanutse bikomeye mu myaka ya vuba muri ivyo bihugu vyombi. UNICEF ivuga ko indwara y'ubukangwe yamugaje abana bagera ku 200,000 muri Pakistan ku mwaka utashe mu ntango y'imyaka y'1990.
Urakoze Fidel. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU risaba impande zihiganira ubutegetsi muri Libya kumvikana muri iyi ndwi ku vyerekeye amatora muri ico gihugu. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Rosemary DiCarlo, umutegetsi mukuru ajejwe ivyerekeye politike mw'ishirahamwe ONU, yasavye izo mpande kumvikana ku ngingo zogenga ikiringo fata kibanza kizoshikana ku matora mu biganiro bitegekanijwe kubera i Geneve mu Swisse mu mpera z'iyi ndwi. Yerekanye icizere ko ivyo bizotuma amatora amaze igihe kirekire arindiwe azoba ku itariki yo hafi ishoboka. Rosemary DiCarlo yabwiye urwego rwa ONU rujejwe umutekano ku isi mu biganiro byabereye i Cairo mu Misiri hagati y'itariki 12 n'itariki 22 z'uku kwezi kwa gatandatu ko impande zigwanira ubutegetsi muri Libya zumvikanye ku ngingo nka zose zashikirijwe mu ibwirizwa nshingiro yo mu mwaka w'2017 mu byavuga ko ari ibintu byo guhayagiza. Inama y'i Cairo niyo yabaye iya mbere aho impande zombi ziboje neza ibyashikirijwe n'ibwirizwa nshingiro kuva ryemejwe mu mwaka w'2017. DiCarlo tangaje ko kuba impande zombi zemeye ubutumire bw'ishyirahamwe ONU bwo guhurira i Geneve hagati y'itariki 28 n'itariki 29 y'uku kwezi kwa gatandatu kugira ziganire zongere zishike ku masezerano ku ngingo zogenga ikiringo fata kibanza gishikana ku matora ari ibintu bibaha icizere. Asaba ibihugu bigize urwego rwa ONU rujeje umutekano ku isi hamwe n'abandi bakorana na Libya gusaba abayobozi b'impande zose kuhabonera karyo amasezerano yapfundikiwe i Cairo yatanze zigatuma amatora ashobora kuba muri Libya.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Time Shimwe badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviza iradiyo y'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mukanya n'amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguriye mu Burundi aho inyuma y'imyaka ibiri iheze Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi amashirahamwe igenga yo mu gihugu imigambwe hamwe n'amashirahamwe n'imiryango mpuzamakungu bitahuriza ku byo amaze kurangura. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Imyaka ibiri yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye azwi ku kazina k'ubuhizi ka Neva akaba ari nako yita ku rubuga rwe rwa Twitter aroye mu mabanga. Akija mu mabanga giturumbuka kubera urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, Uburundi bwari bwarahari ibivomo n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu. Imigenderanire n'ibihugu bitari bike birimwo umubanyi yo muraruko bwabwo u Rwanda iratosekara. Kubaroye mu mabanga kandi yabifashijwemo na Albert Shingiro yagize umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amukuye kuba userukira igihugu muri New York. Harabaye impinduka ziboneka mu gisata cy'imigenderanire. Ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ibihano ku Burundi, ibiganiro hagati y'u Rwanda biriko biraba kugira ahugururwa imipaka yugawe haraheze imyaka hafi indwi. Nayo bamwe mu banyepolitike bari barahunze babaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi Sende FDD n'abatavuganwe n'ubutegetsi baratahutse. Nikana zimwe mu mpunzi zimwe mu makambi yo mu bihugu by'akarere zarasubiye mu gihugu. Mu gihugu hagati y'President Eva yari mu mabanga yahora ari umunyamabanga mukuru wa Sende FDD, akenshi yabonetse atumira abakuru b'imigambwe bagasangira ku meza bakanatwenga, harimo na Gaton Rwasa twari umugambwe senere wamureze muri sentare yubahize ubwizwa nshingiro ko yivye amatora mu 2020. Ariko Karina Tesakian, umushakashatsi mukuru muri DHB ishirahamwe rikora amatohoza ku Burundi, asanga ibikorwa bidahagije.
Le problème qu'on remarque deux ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ibyo perezida asezerana n'ukuri. Mu majambo n'ivy'ukuri aratandukanya n'ibyo aba mu myaka iheze, ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta n'abikekwa kubabo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero ariko bakomeza kubarezi gufa abandi no kubica. Mugabo Jehah Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Forcon F, abona nyabuna mu bisata byose harabaye impinduka. Uko niko abisigura.
Umwihweze twibwo tugira mu ishami turongoye ni uko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose. Ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntara z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki z'urwaruka, y'abakenyezi, ukurwanya ibiturire, ukurwanya kudahana.
Agatoro Rwasa, umukuru w'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi, we yagize indongozi za Sende FDD, umugambwe uri ku butegetsi gukorera umugambwe aho gukorera igihugu. Aha ari kwa 2021 kuno kwezi Bujumbura, aho umukuru w'inama nshingamateka yahagarika ibikorwa by'umurwi w'abashingamateka b'umugambwe senere.
Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umuganga, ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu, babwirizwa kutwumviriza bakatuyiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha.
Abdul Kasim atwara umugambo w'ipedezi gamibanga avuga ko habaye intambwe n'impinduka nyinshi muri imyaka ibiri heze.
Igihugu nk'iki cyacu cy'u Burundi kimaze imyaka itari mike tugendera mu bwicanyi, biragoye kuvuga yuko iyo ngeso ko yari amaze kuba ingeso mu Barundi batari bake yo gusesa amaraso yuko ziba biranduranywe n'imizi. Igikuru kuri twebwe ni ukubona yuko hariho ishyaka ryo gukora.
Iryo shaka umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu araryemeza. Albert Shingiro yemeza gusa ko hakiri urugendo mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Ibyo yabishikirije hugururwa indwi yahari gufashanya hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi, haraheze indwi zibiri.
Ubu tiko turagerageza dukora kugira ngo bijyanye n'agateka kazi na muntu bitere imbere, nicyo nokwita mu gifaransa ni processus. Biza buke.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga ko yasanze igihugu cyatabagaye kubera injyana zo muri kahise, mugabo ko ari kakora ibishoboka kugira gishayure. Gusa nawe aremeza ko akiri amabi yagikorwa nabo bafashanya kurongora igihugu nk'uko yabigaragarije mu gisabisho cyo kuwa 16 ukwezi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Turacyafise ishyari n'inzigo mbere muri twebwe, hari abacyizizwe n'umwina w'iby'isi bakagira ibyo batari icyuya, turimo bakaboko, turimo bagirira n'abandi, turacyafise ingambi.
Mu mpera z'indwi iheze naho akubura umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge yajejwe ubutunzi yagirizwa kunyuruza ibitoro, yavuze ko atazihanganira abategetsi bakomeza gukora amakosa arimwo kunyuruza amatungo ya leta.
Hariho ikintu cyitwa kudahana, nzobasambura mwese ukagwika ringaha nzogasambura. Igihugu kidahana haba akajagari, nimwe mura bongere babi nzobirukana zane bongere beza aragira intama zanje.
Ubumwe bwa Buraya bwakuye ibihano ku Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri, nabwo buracemeza ko hakiri byinshi byo gukorwa cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Claude Bocu abuserukira mu Burundi uku niko yabisiguye mu ntango za kuno kwezi Bujumbura.
Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui.
Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo, twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu, na cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero nk'ugushyira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. Ni ibintu byinshi bigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamakungu cy'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ibyankenerwa. Naho Burundi bwateye intambwe nyinshi muri iyi myaka ibiri heze ku rwego mpuzamakungu, mu gisata cy'ubutunzi bwakomeje gusubira inyuma. Mu kwa cumi 2021 ikigega c'isi cashize u Burundi ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenya cyane ku isi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
tugushimire Eloge tukivuga kandi ku Burundi nyonko ya tinka ifise inkurikizi nyinshi haba ku borozi aba ya ngayanga bika na leta idasigaye inyuma imiryango myinshi iremeza ko ubukene bwayinjiranye kubera itacikora ku bitungwa byayo ngo yikenure ikaba ihanze amaso icokorwa na leta ni inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Iyo ngwara iramaze amezi arenga abiri yibonekeje mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Aborozi bahora bikora ku bitungwa byabo iyo hageze kwikenura ubu ntibagira iyo bacira nayo bamira abayangayanga nuko nyene baba abo borozi abayangayanga abakora akazi ko kotsa inyama bene abadandaza b'inka babwiye Radio Ijwi rya Amerika ku bukene bwamaze kubinjirana.
Ubuzi bwarahagaze n'amabare murabona ntagikora muje nahora ndandaza nk'ikazi zitanu z'ibiyeri ubu ntikazi ntihera kubera ata kintu abantu bashobora kuronka bafata nanjye ndi umworozi nicyo kintu nkora nta kazi kahita nigeze ndonka kuva mu buzima bwanjye narorora hanyuma ngakora n'utundi tuntu nkiyungunganya mvuga umuntu adashobora gushora igitungwa kiwe mu isoko ni ukuri nta kintu na kimwe uvuga ngo umufuka uzoronka amahera ngo n'umuntu woronke icyanjye
mu rugo nta n'ijambo na rimwe tugifise inka ipfuye igira gupfa rwayoro ikagira gupfa ariyo baranguye umva yuko tugowe rwose.
Ubwo bukene bwibonekeza mu miryango ntibwasize inyuma ubutunzi bwa komine Gashikanwa yo mu ntara ya Ngozi kubera isoko y'inka yari itunzi iyo komine yugawe. Iyo soko yashorwamo inka zivuye mu mihinga itandukanye y'u Burundi no mu bihugu bihana imbibe. Musitanteri wa komine Gashikanwa Nibizi Theophile amenyesha ko ibikorwa by'iterambere kubaka amashuri amabarabara byose babihagaritse.
Iriya soko yatuma ibice birenga hafi 70% by'ubutunzi bwa komine bwava kuri iriya soko. Ncamumva ko natwe inkesha bahungabanye nashikiriza yuko nko ku kwezi dushatse tubona yuko dutakaza amafaranga hafi 20 million zaba zinjira ku kwezi. Novuga ko rero bica bigira n'ingaruka no kwihugwa bya komine kuko ariko ngo byari biteguye gukogwa cyane cyane mano mezi atatu ya nyuma aheza umwaka byikogwa rero byose bica bihagarara.
Abanyagihugu bugarijwe n'ubukene kubera imyuga yabo barafite icyo basaba leta.
Leta yo yofata inka isingorane iyo ngwara intiba idagwa iyo ngwara bakayipima tukayibaka.
Jewe mbona leta yari kwiye kuvugana nabo bikorana bakarabica ikibazo ko cova mu nzira urucanyo imbago uboneka rukaboneka kujya bitwareka amagara y'abantu n'ibitungwa bari bakwiye kubyitwararika
nk'uko turabene igihugu nyine bayo yategetswe ko turabira ikintu cyonyaruka kigakorwa kugira ngo natwe akazi kacu kabandanye.
Umushikiranganji w'urimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema mu kiganiro yahawe amenyeshamakuru igenekezo ya 31 z'ukwezi kwa gatanu yamenyesheje ko kubona atabitungwa biciyerereza ku mitumba byafashije kugira iyo ngwara ntirandagate. Amenyesha ko leta iticaye kandi ko vuba iyo ngwara bazoyitsinda.
Turiko turashiraho urupapuro rw'inzira kwerekana neza nyezi n'ibikorwa byihuta bigiye gukorwa. Ibyihuta naho ni ukubandanya duhumuriza abenegihugu aborozi yuko tuticaye turi ku kivi turi impande zabo. Ikindi cihuta ni uko turiko turavugana n'abo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure inshanzu.
Uwo mushikiranganji asaba abanyagihugu kubandanya bubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe ubworozi yo guhamba ibitungwa byapfuye, kutarya inyama zavyo no kutanywa amata y'inka zigwaye. Asaba abajejwe intwaro ko ico gikorwa nabo bokigira icabo kugira urwo rugamba barutsinde. Iyo ngwara ni bwa mbere yibonekeje mu Burundi nk'uko Deo Guide Rurema yabimenyesheje abakozi bakuru bakuru ubushikiranganji arongoye. Igenekezo rya 27 ukwezi kwa gatanu bikandikwa ku rubuga rwa radio na televiziyo y'u Burundi. Ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'ubwo bushikiranganji igenekezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu vyerekana ko iyo ngwara yibonekeza mu ntara 8 arizo Bujumbura, Ngozi, Kirundo, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, Karusi na Makamba. Inka 187 nizo zimaze gufatwa, 115 nazo zikaba arizo zapfuye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Ikibazo cy'isukari mu Burundi cyabaye akayobera bahinga abanyagihugu bafise amikoro make nibo bagiramiwe cyane n'icyo kibazo. Imyidogano myinshi mu bantu kuko isukari ikenerwa n'abakuze hamwe n'abakiri bato. Ni inkuru twateguriwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tukaba tugiye kuyishikirizwa na Thierry Ndayishimiye.
ubu twarafunze amana kinyicayi naho kuza kinyicayi byaraturiye nyaka cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose
iyo ni imyidogo yabamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato isukari ja bagira bati twagirana ikibazo c'imisi mike none bitera biyangara ico kibazo rero cibura gisukari gifata cyane cyane abanyagihugu bamikoromake kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cyose bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye
ubu twarafunze amana kinyicayi naho kuza kinyicayi byaraturiye nyaka cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose ko nkatwe dukiroza gakantine ngaha mwirisi kugira abashumuga wanza yiro nko ku mabotike bamukiri 1600 akitukacuruza uko nyine
dusumuke karuga
mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza
kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati iyo dushobora guhura tugashyira imisego tugasanya tukaronka kuno tumwicaye
numva tubuze nta kuntu twakwiyeranja niko twoca tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu isekuru amaduka kanya tukajya turashyira mu bubi cyangwa mu cyayi buriya
naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya urumero mara abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyibura abayironse baca bikika mukiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse
iyo ibintu kuma biduga nako tutabonaho uburyo buri ko buraba gatoraza cyane rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza kiciro leta iba yaratanze biratunezera cyane
umwe ne gihugu muto muto yahora cinyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca mande bagasubiza ibiciro uko byahora umwe ne gihugu akagura yorohewe
kubera imyidogo ibandanye bamyinshi mu gihugu bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari sosumo riri mu ntara Kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo birabire neza ibihakoregwa barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe aremera ko hari ikibazo cike na gisukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu micibiri bwa mbere nuko ishira hamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere
nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu ndimisi katakiboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane bwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni ryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikaju urumva rirashaje nibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakeneye isukari nabo kuva mu 1988 gushika turi mu 2022 bariguje hafi inshuro zitatu bako abakeneye isukari biguje na gatatu
ubwira kabiri General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ibyahuha bihuhuka ari amashira hamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akabakoresha isukari
amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitwita ama unité de production yari yongereye ubuturagize ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari
ibyo rero bikaba atari iby'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kijejo gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoreshwa isukari yiyongereye ku rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka w'2019 ushiri w'2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20 mu mwaka w'2020 ushiri w'2021 igiharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbo w'isukari mu ihinguriro sosumo ubandanya ugabanuka ihinguriro sosumo gyemeza ko mu mwaka w'2016 umwimbo wavuye ku matoni y'isukari 2023 n'amajana 6655 uja ku 2018 574 mwaka w'2019 muri uno mwaka umwimburenga gato amatoni 15 dushingiye nanone ku bitigiri bya sosumo.
Iki gari mu Rwanda umukino wa nyuma uhiganira igikombe cha mahoro uriko urabandanya rikuhuza ama equipe APR FC na AS Kigali kuri stade Nyamirambo kuva isa 10:00. Mugenzi wacu I Kigali Jean-Claude Munyandinda arikora kwirikana ugo rukino, reka akaba ari kumwe rero muri iki gihe na Etienne Karekezi batubwira ukuntu uyu mukino uriko uragenda.
Urakoze Frederic nkundikije. Jean-Claude nizeye ko twumva aho kuri stade Nyamirambo. Jean-Claude uratwumva? Jean-Claude kuri stade Nyamirambo uratwumva? Frederic ndabona Jean-Claude arimo kuboneka kuri telefone ye, tuzatwumva nuko uyu ni umukino w'igikombe cy'amahoro uhuje ikipe ya APR FC n'ikipe AS Kigali. Mukanya kari gashize ikipe AS Kigali amaze gutsira igitego kimwe ku busa byari imbere yuko bagera mu karuka 45 y'umukino, nuko ko umukino umukino cya kabiri cyawo. Muri make nuko ikipe niba ari APM tsinze yava itwaye ibikombe biri muri uyu mwaka, hanyuma ikipe ya AS Kigali iramutse itsinze umukino w'uyu munsi yaba ariyo nayo ibashe kubona ikindi gikombe gikomeye cyo mu Rwanda cyayiha itike yo kuzatara mu bikombe mpuzamahanga. Jean-Claude Munyandinda wa butwumva ku Kigali kuri stade.
Jean-Claude nibaza ko taraboneka, ariko Etienne umukurikiranye murakurikirana ayo ma ekipe murayazi, ekipe yo bifise amahirwe muri ayo abiri ariko arahatanira ico kibanza nkiye.
Ugenekereje Frederic, ikipe APR ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe aze kuva ikigugu yagaragaje ko yatwaye ibikombe byinshi mu Rwanda ari ibikombe bya shampiyona nayo akenshi kuza kwaka Rwanda mu rwego mpuzamahanga. Bisa nk'aho umuntu yavuga ko iyi kipe ishobora kuba ifite amahirwe menshi yo gutwara igikombe. Sinakwegura ko kuvuga ko ikipe AS Kigali ni ikipe ikomeye cyane, ku buryo nayo ntawavuga ko itagitwara cyane, ko mu kanya kashize mu gice cya mbere yari imaze kwinjiza igitego kimwe cyayo ku busa bw'ikipe APR FC. Ni ukuvuga ko ni ugutegereza ifirimbi ya nyuma, kubera ko aya makipe yombi ni amakipe ihagazeho afite abatoza bakomeye n'abakinnyi bayo n'intarumikwa.
Iyo filimbi ya nyuma mwibaza kwiza kuba mu gihe kingana iki? Minota 30, minota 20, ubasiganye igihe kingana iki?
Ni mu kanya gato kari imbere Frederic, umukino ni umukino ntawe uzakomeza kugenda, ariko ni mu gice cya kabiri ubu ngubu amakipe yakomeje guhatana. Ni ugutega ko iminota ya ngombwa yose 45 igice cya kabiri irangira, birashoboka ko iminota yarangira 90 amakipe yose yombi angana bakongera imikino iminota y'iyongezo byakwanga, bashobora kuba bajya muri za penaliti kugira ngo bamenye ikipe yatwara igikombe uyu munsi.
Urakoze Etienne kuri ayo makuru yose uduhaye yerekeye uyu mukino uriko uraba muri iki gihe. Urakoze. Mukanya turasozera ibiganiro twateguye kuri saha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zize amakuru twabye ko abimukira bashika kuri 50 baturuka muri Mexico batowe mu ikamyo itwara imizigo bapfiriyemo muri leta Texas, aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twabwiye kandi ko Perezida Joe Biden yashitse muri Espagne uno munsi kuwa kabiri mu nama y'ishyirahamwe OTAN ishobora gufasha mu ntambwe zikurikira ku ngwano yo muri Ukraine. Twabwiye kandi ko mu Burundi nyuma y'imyaka ibiri iheze Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, batari bake batavuga rumwe ku bintu yo bamaze kurangura. Twabwiye kandi ku nyonko yateye inka mu Burundi ifise inkurikizi nyinshi, haba ku baroborozi eka bayangayanga eka na leta idasigaye inyuma. Jeti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri saha, turabashimiye cyane rwose ku kanya mwafashe mugakurikirana iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turashimiye na ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye amakuru kuri mikorero mwari kumwe na Jean Frederic turabayifurije umugoroba mwiza mugire amahoro aho muri hose.